VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabahaye mwiriwe mwese nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe kuri nogenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa mbere kwa 2017 muri studio ya 5 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Agenda biduga biduga abana bafatwa bashya kwa muganga hano ubonagejeje muri Prince Regent bamaze kushika muhira kwiyonza ari ndende cha aracika kohesa no bize mitende mu macabura injya zo gusubira gutunganya umubiri.
Uyu ni umwe mu bavyeyi bamaze guhekugwa kabiri kose n'inzara mu ntara ya Bubanza. Iyo nkuru y'ikibazo c'inzara kimaze gutuma abatari bake batiza abo bakomoka basiga abana turayigaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Hagataho abanyororo bagera ku 300 barekuwe ivyinshi ni mukanya. Nongere ngire mwiriwe narinda biciye ku masonga abanyororo 300 nibo barekuwe mu ibohero rikuru rya Mpimba ku mugwa mukuru Bujumbura kwera ikigongwe c'umukuru w'igihugu. Iruhande yaba mu gihugu cose hazorekugwa bagera ku 2500. Umushikiranganje w'ubutungane yavuze ko ingingo ifise hanini ntumbero yo kugabanya ubwinshi urenza bw'ibitigiri vy'umurengera biri mu mabohero no kunywanisha abarundi mu barekuwe. Harimo abanywanyi w'umugambwe MSD utavuga rumwe n'ubutegetsi bafashwe mu 2014 bagirizwa kugumuka no gushaka gutembagaza inzego z'igihugu. Ivyinshi kwino nkuru na Eloge Wirikaneza.
Turi kwibohero rikuru rya Mpimba muri zone Musaga mu manuka bw'igisagara cha Bujumbura. Umushikiranganje w'ubutungane niho yahisemo kugururira umugambi wo kurekura abanyororo bagiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu mu mpera z'umwaka uheze. Kuri iryo bohero honyene harekuwe abarenga 300 ariko iyindwi izohera harekuwe abagera ku 600. Tuwetsa bari bamaze 3 vya 4 vy'umunyororo baciriwe. Abaciriwe gufungwa imyaka 5 n'iri munsi hari n'undi mugwi utari witezwe ko worekurwa ugizwe n'abagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu n'imigumuko. Iruhande yabamwe mu bafashwe mu myerekano leta y'isi migumuko hari n'abanywanyi b'umugambwe MSD utavuga rumwe n'ubutegetsi bagera kuri 58. Umushikiranganje Yemelo Kantine Kanyana yemeje ko bagiriwe imbabazi mu ntumbero yo gukomeza kunywanisha abarundi.
Muribuka ko hari hakagwi k'abantu bari kumwe n'uwitwa Sinduhije bavuga yuko bagomba gufata ubutegetsi uwo munsi hari tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu 2014. Baratanguza imigumuko muribuka ko bafashe abapolisi bakabafata mpiri bakabatwara mu nzu y'umugambwe wa MSD bakabafungirayo bikagorana kugira ngo babakureyo hama barafatwa icyaha bakoze kirabagira barafungwa. Bari mu bantu baruhebwa ko murumva abantu bagomvye gutembagaza igihugu gutembakaza intwaro zitorewe n'abanyagihugu ko by'ukuri batari bakwekuru icyo kigongwe. Ariko umukuru w'igihugu yaradutangaje cyane mu kuvuga ati turavye ngene umutekano wagarutse mu gihugu abo bana b'u Burundi reka dusubire tubagirira imbabazi twibaza ko batazosubira.
Uwo musore numwe muri abanywanyi ba MSD yashimye ingingo y'umukuru w'igihugu ariko amusaba kurekura abagenzi be bafunzwe mu bindi bihe.
Ndashimye ingingo ya leta kubona turekuye tubabari twari tuzize ubusa adaciro wa 0 abandi 10 abari kuri 5 kuri DPR yabashize kuri 0 abari kuri 10 bigomeza kuri 10 turavise umugenzi wacu twa Claude Moscoti yapfuye twarababaye turarira mosozi turishimye cyane mugabo turafise bene wacu benshi bafashe nyuma yacu mu bindi bintu bababeshera mu tugwi ngo bagwanye bateye amakambi twasaba yuko bosohogwa nabonyene abafunga ba politike bari ngahe ndani ni benshi igihugu tucubake twe mu mahoro twese twosaba umukuru w'igihugu nta uramukura cyane umukuru w'igihugu tukamusaba yuko ababarira bose abahimbabazi twubake igihugu twese tukaba hamwe abarondegwa hanze bose bagataha abahunze bagataha tukaba bamwe twebwe ku giti kiwanje nibaza yuko nta leta nzovyonga ngana bonyene muri bajye bakozi ba leta cyangwa iki nabo badufashe nibatubeshere kugira ngo dufunge tuzira ubusa.
Amashyirahamwe yigenga asaba ubutungane kwirinda kugumiza abantu mu munyororo atacaha kirabagira. Jihaya Hakizimana twa Foricon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama
biraboneka ko amabohero afise itigira ibirengeje cyane kuko yategerezwa kuba yakira be twarusaba ko ingingo nk'izi zofatwa kugira noneho abafise ibyo bagirizwa bakiri imanza barekugwe batezurigwe bafise iminyororo miremire igabanuke gucyo ingingo nk'izi zigenzi zirafatwa mu gihugu kumbe bwabushi bw'abanyororo bwogabanuka hamwe cyo dusaba abagiye gucimanza nuko amadose ngo twadumvise ntiyihuta nibayanyarutse bishimye kandi afije umuntu afunzwe
urunani rw'amashyira hamwe hanyu agateka k'abana Fenadebe narwo ruhamagarira ubutungane kwirinda gufunga abana igihe kirekire Jacques Nshimira Imana arongoye Fenadebe
twebwe ikintu dushima cyane mu ruhande rw'abaharani agateka k'abana nuko gushikiye isaha turiko turavugana nta mwana numwe mu gihugu cy'u Burundi afunganywe n'abantu bakuze abana bose bagiye muri vya bigo bigenewe gufungirwamwo abana kugororerwamwo abana ariko nabijya bigo navyo nyene namabohero nitwipfuze yuko abana baba muri biriya bigo nico gituma twama turiko turasaba tuti no muri ivyo bigo abana bishoboka yuko baje kubana n'abavyeyi nibagende babane n'abavyeyi bigishwe indero bahanugwe na communauté na société kubera ko agasho hari gihe gahanura nabe hari gihe umwana ajayo kumbure yagirizwa kuba yivye inkoko ugasanga vuye yazingene bica abantu azingene bafata abantu ku nguvu
urunani rw'abapastori bigisha mu mabohero bagizwe n'abonyene n'abahoza abafungwa hari ico basaba Guillaume Nzeyimana numwe muri bo
twe twosaba leta yuko yotworohereza mu buryo bwo kuvuga ubutumwa mu mabohero rero ikintu ca mbere hajya kiremesha umunyororo ni ijambo ry'Imana naho yo buri cyafungura naho yo buri cyo yambara naho yo bagwaye naho yuremegwa n'umunyororo mugabo yumvise ijambo ry'Imana ararema akamenya ko ari kiremwa nk'abandi hari Imana iri mu ijuru imubona kwejo cyangwa hijya yejo nawe nyene ashobora gushikirwa cyane gose birabafasha naho bamaze gusohoka nk'akarorero ariyo nk'umuntu aba yinjiye ari umunyavyaha umugabo agasohoka yaramenye Imana urumva ko waca bakirumara hanze
abanyororo 2500 nibo bazorekurwa n'ingingo mukuru w'igihugu yatangaje ku 31 kwezi kwa 12 umwaka uheze Eloge uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Eloge wirikaneza imiryango ishika 300,000 yo mu ntara ya Bubanza nimaze kumenyekana ko igeramiwe n'inzara imwe muri iyo miryango iramaze kura abana yindi nayo irabata kugira ngo ntibabagwe mu maso umunyamakuru wacu Diane Ndonse yishikiye mu ngo zimwe zimwe zivugwamwo iyo nzara maze adutegurira iyo nkuru
Ani muri site ya Muyange ya mbere muri komine Gihanga muri umwe mu miryango imaze guharugwa ko igeramiwe n'inzara mu ntara ya Bubanza hano mu muryango wa Nduwimana Salvatore uvuga ko waciye ku mazi kuri uwa gatandatu kukibondo cyabo kigira kabiri cyahitanywe n'inzara ibugarije ahani mu gihe imfura yo muri uwo muryango nayo yapfuye mu ntango z'uku kwezi ifise imyaka 4 n'igice bivuye kuri iyo nzara nyene Nduwimana Salvatore se waba bana bitavye Imana atwiganira ko ariwe yatanguye gukikwa n'amagara kuko buri cyo afungura ari naco cyatumye abana bageramirwa kurusha
naje nabanje kugwara mwisi y'ubunani ragwandaremba kuko umugore wiwanjire afise n'akagwara umubiri ntashobora no guca iyo tashe ntunganye ingufu umva umugamaze usinzikane umutwe w'urugo cyandukizo ngwane rero niho byagenda biduga abana bafatwa bashya kwa muganga bihano ubona kejeje muri Prince Reja bamaze kushika muhira ko iyo nza yari ndende mu rugo cya aracikana
yari itwa ko yagize mitende
yego hese nane ngugize mitende mu nyuma cyabura injya zo gusuba gutunganya umubiri
bari baje kumuvura kwa muganga
yego
Nduwimana Salvatore abandanya avuga ko mu bana batatu yaramaze kuvyara asigaranye umwana w'amezi 9 na wene avuga ko atavyizigiro afise ko azobandanya abaho mu ginzara yogumaho bamwe mu bavyeyi bugarijwe n'inzara hano muri site ya Muyange ya mbere harabahisemwe komoka batabana kugutinya ko babafira ko yamuremye Gerard avuga ko ababanyi biwe aribo bamuzaniye utwuzukuru twe dutatu umukuru afise imyaka 10 uyu mutama avuga ko umukazana wiwe yadusize mu ibarabara aho hari itariki imwe y'uku kwezi
ababwiye ko nagiye numva ku mugoroba bambwira ati utwana turi mu ibarabara nyina yagi ndabajije abana bambwira ati mama yagi yadutaye ngahari igi utwana rero baca baratuzana badushyira ngaho nca ndabyakirwa
wibaza ko yabasitse kubera iki
ngo ntagire ibyo abagaburira
ubona nzoshobora kuronka ingene batungahoho
niyo byanandengeye kuko sinzi ko araka kamaze iminsi kagwaye narabuze n'ukuntu ndakajyana kwa muganga gihe nsanzwe ndi ntishoboye maze imyaka 7 ntabona aha ni ngene bashobora kuronka n'utwo birirwa nk'umugira neza biteye ikigongo aratugaburira
abana bari basanzwe baratawe n'abavyeyi kuva kera Muri kino gihe basanzwe baba mu ibarabara ubukene bw'ibifungurwa buri mu banyagihugu bw'unyu inzara bari basanganywe aha ni mu gihe abariko barakura bavuga ko atakazi baronka abakiri bato nabo bavuga ko bahora bahembwa ibifungurwa ku kazi bakoze ubu babahemba ibizigire aba ni bamwe dusanze ku barabara avenue de la viande mu gisagara cha Bubanza aherutse gutogwa ikiziga cy'umwana azwi ku izina rya Kizembe bivugwa ko yishwe n'inzara
nenda karonka buke buke usa aho ndakabuze nama canje koza amasahani hajya
baguhemba ikiweje koza amasahani
ikiziga kijya kiba cazigiye cy'umuceri bakiri munsi
none cyura gifungura
ndapfa kujya none kuba bakimaye uko bahukije
nabo nzibuge haru bwara kenye n'umuntu yakubarira tugende gukora avuka ndafisa abana nibo bahakora ucubora rero wawunde ataki ntafise kacaguma apfa n'inzara
imwe mu misore yo mu miryango yugarijwe n'inzara nayo ihitamwe kuja kurondera akazi mu gihugu kibanyi cha Republika iharanira ya Demokrasi ya Kongo ariko kubera ko bamwe bariko bagenda inzara yamaze kubasinzikaza bashitse muri ico gihugu bashika bagwara niyo nzima Godance umuvyeyi wo muri site ya Muyange ya mbere avuga ko yugarijwe n'amaganya kubera ko umuhungu wiwe agwariye mu gihugu cha Kongo mu gihe yari yagiye kubacira ingero
urumva yari yagiye ngo arabe ukuntu yoronka itasha zarakora hanyuma natwa araza naturalira ariko leo batubwiye ko arembye ku buryo rero atabujyo bwo kwisohora ngo tuze kurabo kwamerewe aha twumva tumerewe nabi gose mu gufata urugendo yari yitwa ko yaraye ubusa apfa kwihambira aragenda ubu rero turuko nyene
nubwo biruko bamwe mu miryango iri kiricwa n'inzara ahibubanza harimo abiza amashure bavuga ko bafise impamyabushobozi Nduwimana Salvator aherutse kubura abana biwe babiri kubera inzara avuga ko amazi imyaka indwi arose impamyabushobozi yo mu mashure y'inderabigisha ariko atakaza araronka asaba leta ko mu gukemura ikibazo cy'abatagira akazi yo kwisunga ubuzima babayemwo
nsaba leta yuko nacyacana umukuru w'igihugu ko yodutorera ikibazo cyane cyane icy'ubushomeri aravye ukuntu dusumbana kubaho nkajewe kuva mpiza amashuri nta n'ibihumbi ijana cyangwa 160 afashe mu maboko mvuga ati ndatanguje umutaha
mukwiye gushyigikirwa mu mutaha
ego kuko akazi turabona mino minsi ntigashoboka nk'aba bosi bashobora kumpa akazi bavuga ngo iyo mbwa yize ahuje kuronka akazi nguta ntavyo bishoboye umva na bosi bwo nabonye batera bakena no kwizenga mpakazi ubundi baza biragoye
bamwe mu bajejwe intwaro baramaze kujya gufata mu mugongo aba banyagihugu bariko baricwa n'inzara kuri uyu wa gatandatu urongoye inama nshinga mateka Pascal Nyabenda asanzwe atowe mu ntara ya Bubanza akaba n'imvukira yaho yarabashiriye agakemanyi kari kagizwe n'ibiro bitanu by'ibiharage na bindi bitanu by'umuceri ku muryango umwe hakaba haronse imiryango 400 mu miryango 920 igize site ya Muyange ya mbere na Muyange ya kabiri abanyagihugu babandanye bataka amashiramwe atandukanye kubarosa ibifungurwa mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
amakuru yacu tubabandanize mu ntara tubabwira ibivugwa mu gisata c'indero inyuma y'indwi zibiri ziheze igice ca kabiri c'umwaka w'ishure gitanguye mu Burundi igisata c'indero mu ntara ya Kirundo kimenyesha ko cugarijwe n'ingorane zitari nke zimwe muri izo n'ubukene bw'abigisha amasomero adakwiye n'ubumenyi budakwiye mu bigisha co bikoze buramatari w'intara ya Kirundo arahumuriza ko bariko barakorana na leta mu kugerageza gutorera umuti w'ivyo bibazo nk'uko muvyumva muri no nkuru umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze
umwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ushira ibihumbi bibiri na cumi n'indwi wugururanye n'indinganizo nshasha y'ivyigwa vy'inyuma y'amashure shingiro mu nama yahuje abegwa n'ikibazo c'indero mu ntara ya Kirundo kuri uwa mbere abayobozi b'indero mu makomine bavuga ko hakiri ibibazo byinshi bituma inyigisho zicumbagira
turakeneye abigisha bashika 86 muri poste fondamental turakeneye inyubako z'amashuri ashika kuri atatu ku mitumba itandukanye amashuri y'ecole fondamentale muri poste ya Kirundo yose turakeneye intebe zishika 380 kugira ngo tukereke abana neza harabari uno munsi bicaye ku mbaho bicaye ku mabuye bicara ari batandatu ku ntebe uva kunyigisha zitangwa tabashikira neza kwa kaderema ikigorano
aho bita igwisuri abana baricara arindwi bakanka gukwigwamo abandi bakicara hasi
ingorane si nke mu gisata cy'indero ariko zirasumbana ikibazo cy'abigisha gisa n'ikizi imbere atari hake ivyigwa ntibiratangwa byose aho abigisha bakwiye naho usanga abafise ubumenyi butuzuye
kubera rero ubuke bw'abigisha muri poste fondamentale yabaye ngombwa yuko hariho ni ivyigwa bimwe bimwe bitatanzwemo amanota kuko bitizwe
natwe hariho hamwe higishwa n'abajesi muri poste fondamentale neza hari uwamyambwira ati jewe bampaye ivyongereza byarananiye simbona nyine nzobigira nkavuga ati kenera ko nyine uvyigishe ntabwo ndi biri bugende rumbaroni kibazo cy'abarimu turakeneye bishobotse faranga business zansenya
abigisha ni bake mu gihe leta yagabanije cyane abaronswa akazi buri mwaka kobera ubwo buke bw'abigisha hari amashuri yumvikanye n'abavyeyi bakitangira agahembo kubarimu abo bigisha babatora mu barangije amashuri ariko batararonka akazi
tumaze kugira ikibazo cy'abigisha ati byagenze gute hose ibyigwa byaratanzwe ariko abayobozi bishu b'amashuri baciye bajya inama n'ababyeyi b'abana barumvikana ukuntu bashobora kuba barafata umugongo mu gutanga agasabune kubigisha batararonka akazi nko ku ishuri ryo ku Mugendo hari abigisha babiri bariko barakora ariko bashyigikiwe n'ababyeyi mu kurindira yuko akazi gatangwa
inama yahuje abegwa n'ikibazo cy'indero yatumiwe na buramatari w'intara ya Kirundo Melchioro Nankwahomba uwo mutware avuga ko iyo nama yayitunganije kugira habe ukwirimbura
hari inama yo kugira ngo duhure ahaheze iminsi mike y'igice kigira kabiri gitangwe duhure kugira ngo twikebuke murazi indero ni kirumara indero nibwo butunzi bw'igihugu nibwo butunzi bw'ugwaruka rwacu iyo ndero kenshi dukunda kuvuga rero si ukuvuga ngo ni ibyigwa gusa mwumvise iyo twagiye turashimikira ko kugira ngo umuregwa aronke n'ibyo ubumenyi mu byigwa mugabo aronke n'indero runtu aronke ukuntu yobaho mu buzima bwiwe
ku bibazo bivugwa mu gisata cy'indero buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko bigenda biratorerwa inyishu bukebuke
yego twavyumvise kandi bimwe byatorerwa inyishu kuko murabona uyu mugambi wa makomine ikigega cyo muri komine giciye muri fonike bareza bagafata imigambi nashe gutuma mwabonye byaje twagiye tuvuga ni kuza barakorana abayobozi b'amashuri bakorana n'abamistane bakora n'amanama mpanuzwa jambo ya makomine kugira ngo nyine baze barabashikiriza gambi hakiri kare arizo ntebe zibura arizo bitabo bibura kugira ngo babirondere mu gihe ciza cyane ego nivyo niko nivyo cabikwiye byose bibonekera ari carimwe ariko leta irimo irafasha n'amakomira arimo arafasha mu mugongo gusa tuma tubasaba itunganywa umugimigambi myiza kugira ngo indero igume itera imbere
uko biboneka intara zitandukanye ziguma zigerageza kwisuganya kugira zizoronke ikibanza ciza mu kisata cy'indero ni mu gihe inama nk'iyi yatunganijwe mu ntara ya Muyinga hari imbere gatoya yuko umwaka w'ishure wugurura mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe n'amakuru ya video kuri telefone igendanwa
nayabona nte
biroroshye cyane ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afurika
mu masegonda 60
Yego, na handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika.
Muracha kurikirana ijwi ry'Amerika risamira na Washington DC, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza aherutse gutanga imbabazi ku banyororo bagera ku 2500. Uno munsi mwumvise ko arekuwe 300 muri kino gice cha kabiri c'ibiganiro tubafitiye kuri uno mwanya. Twasubiramo igice c'ikiganiro muri isanga caremeshejwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi aho abanyagihugu bavuze uko bakiriye iyo ngingo.
Arno
Wiriwe Kamirindi.
Wiriwe neza se, urabitekereza aho ikizi imbabazi z'umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Ego kuba yaravuze gucyo ndavyumva mwemwe ndabitabako n'ibyo ntashobora kutahura jewe. Abo banyorosho ko hari kigongwe harimo gwenda abantu bamwe bari kubegamiye ubwangu uri ku butegetsi kuko si nka bose harimo abamaze imyaka n'indi bataracirwa urubanza harimo n'abaciye urubanza mugabo bari baharangije ikiringo cyabo kugeza ubu nibaza ko benshi batarimo ntushobora kumbwira nk'akaro ndashobora guha nk'akaroro nk'ubu kumbure ko yatanze ikigo ubwo nka Desire Uwamahoro azwi mu bintu byinshi mu gihugu cy'u Burundi ashobora kuba arimwo wewe wumva ikigongo cyo cyatangiye ku bantu cyatangiye ku bamwe n'abandi kuko si kuri bose oje ukonda bibona negereye henshi impimba siko siba abari guhabwa icyo igongwe siba bagihawe n'abashobora kuba barakoze neza cyane bashobora kuba barakoze ibindi
kuturiye mpimba se harabo wari wabona batangiye gutaha basubira iwabo mu ngo zabo
ntabo ndabona ntabo ndabona barasubirayo basubira iwabo ntabo turabona iyo bavuze nimba ego kwa yabo 2500 nisanzwe bari guca bari kuba babishize mu ngiro kuko ntabyo turabona bashize mu ngiro
Arno urakoze
murakoze
kuri telefone dufite Habimana Habimana we
babwe
urakomeye se
eh metwe neza kabisa bishimye gose
nuko nuko Imana ishimwe ibi rero byo guhimba baza abanyururu bamwe na bamwe byakiriye gute
yawe kaye jewe na byakiriye neza kabisa nishimye cyane kuburyo naje nababonye namye kumpimba nabiboneye abarekuwe kuvuga nabo bariko baravuga yuko batarababona ni baba yuko ngira batari hagufi mu mwanya barahava bababona
uyu munsi hari abanyororo batashye
eh harabarekuwe kabisa hari naje abonzi mu mwanya barekuwe narisanzwe nzimo bari barafashwe n'abandi barekuwe ni benshi barekuwe ngaha kumpimba nk'ayi bujumbura twe tusanzwe tuhegereye barekuwe Rero gusa icyo nishimye ni uko kabisa abo barekuye batarabye novuga yuko batarabye nkunze kuko n'abari bagirizwa bimwe na bimwe bimwe by'imigomoko nabonye harimwo benshi barekuwe icyo ni ikintu rero jyewe nabanje gushima cyane rwose mbere nkanaheza kabisa umukuru w'igihugu yuko yohora uko oya agirira ikigongwe abantu kugira nyine baze barataha kuko hari igihe biba bitaturutse ku mbo yabo kuko hari igihe usanga byaturutse ku mbo yabo hejuru biba babashutse avuga rero yuko kabisa yobanganya atanga n'imbabazi no ku bandi bagataha bakaza kubaka bakaza kabisa tugasangira kubaka igihugu ndetse no gukora ibyabo kindi kandi nagomba nyine guca nsikiriza nuko nyine nk'aba bari barafashwe nk'abo usanga bari barafashwe bari nk'abanyeshuri nkavuga yuko kabisa bogerageza nk'uburyo boraba nk'ingene nko mu gihe umwaka watangira w'ishuri bakaraba uburyo bobasubizayo bakaraba ingene bokwiyungunganya bakaraba uburyo bofashwa kuko urabona yuko bari baratakaje igihe cyo gukora kwa nk'umuntu atakaje nk'ibihe bibiri by'imyaka ibiri y'ishuri urabona yuko abasubije inyuma hanyuma rero bakaraba abanyepolitike ntibazoze barashe kugwaruka kuko iyo bashitse ugwaruka baba barutesheje kazoza kuko usanga umuntu atakaje intumbero nini yagiye hariya hantu kuko muri kariya gasho n'ahantu hababaza cyane n'ahantu habi kuko twama tubona nabo banyepolitiki babajyanye bakagera ku muryango aho igihe mu gutambuka bindirayo babanza gukorora amoso nawe urumva iyo bashutse rero nk'abari abana bakajya hariya urabona usanga ari ibintu bibabaje cyane nyine nicyo gituma rero jyewe mvuga ati ku bwanjye ndashimye ku buryo batashe abanage nishimye kuba mbonye abiwacu n'abagenzi kuba batashe n'abandi basigayeyo nkavuga ati kabisa iyo uraba uburyo yongera kugira ikigongo basi no mu mezi basi nk'abiri nabo bagataha bakaza kubaka igihugu
urakoze rero Pacifique we
ego murakoze cyane kabisa namwe muzubandanye nyine mudukurikiranira ku buryo nyine boraba nyine ngene baturekurira n'abajya basigayeyo natwe tukwishime naho tureba ubutumwa kabisa tukaba tubishimye cyane namwe murakoze kwa mwaduhaye icyambo
kuri telefone dufite Eme Eme uvuga cyane ariko urakomeye se
yego ndakomeye
ye uratangaza iki rero kuri iki cyemezo cy'umukuru w'igihugu
nubwo ntindanezerewe gusa nuko umuntu akomagira amakenga ko babarekuye kugira ngo yagure hashira abantu politike yiwe niboneka neza ko ariyo kurekura abantu kubera ibiguma bikorwa n'abantu kumubona baza barafatwa mu bucamanza nimunyabutse ngo buca imanza ngo abantu bamenyekane amabera barebebere barekugura hakiri kare abafatwa n'abafatwa amaci y'izo manza
ye eme ndagushimiye
yego namwe murakoze
ijwi rya Amerika na Mbonimpa turi kumwe Mbonimpa
oui.
Urabitekerezaho iki byo kurekura abanyururu bamwe na bamwe
icyo nakomereje ko jewe nuvuga ko akozwe icyari giteganijwe kuko kubera nka benshi bari mu bunyoro batacu bagirizwa
yego
nka benshi bari bakwiye kurekurwa turape nk'abajene bari mu munyoro buye bagirizwa ko guharanira amasezerano y'Arusha n'ibeshi nka bose bari kurekurwa mugabo none ushuvuga ngo uri kurashima nk'abajya abajene baramaze imyaka irenga umwaka urenga bajya itariki 8 tugatwa 2014 mu mwemezi nk'abajya ntibari bagirizwa ubusa nabwo ati ahubwo abo bamwe bamwe baba bari ku baraba bagace baraba babajyana kukubera tubona ubu ntaho baroye arabye nabi babatoye ibitiga ubafise hato rero bakaja ahandi kuko turazi yuko ibintu bitoroshe ngaha hamwe hamwe n'ibyo rekurwa hari abantu bagombye kurekurwa bari haruhande aho bakibara bavuga kugira ngo baje ahabona kimwe nacyo gituma uba yavuyeyo hagira Imana akazayo yoraba karakuye ntaba yihishe ko ntibyoroshe
aho barabye nabandi aho bari ko numwanya numwanya kumwe barakabashira abandi ari bavuta ati ahubwo no kugira bakure barondera aho bashira abandi tuvuga ati ngiye bari nk'ibyo
ye mbona impa urakoze Sabimana
wi mwiriwe
wiriwe neza
yego turashima
uratangaza iki
bo ubwa mbere nagomba gushimira nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuri iyo ngingo yafashe yo kurekura abantu bari bapfunzwe kuko uri kuraraba mu busho bwinshi hari abapfungwa bagirizwa ibyo bakoze aho n'abapfungwa kubera kusanga barenganijwe n'ibintu runaka aho n'abandi bapfungwa batawe mu mitego n'abandi bagenzi babo rero nkaba ngomba kumushimira cyane kuri iyo ngingo yafashe hanyuma umuntu agaca kebura nabo barekuwe kugira ngo ikunde iyo bagiye kugira ngo bifate neza ibongere kuko kuko baca umugani mu Kirundi ngo igiti rikora mu jisho kabiri kugira ngo barabe icari catumye ibyo bintu biba ntibyongere kuba hanyuma abapfungwa bagirizwa ukuri nabo bihane hanyuma abapfungwa nabo bagirizwa ibitaje cyangwa se barenganywa nabo kugira ngo bihangane
urakoze cyane Habima
sawa sawa
noneho duhamagare Eve Eve we
amahoro
n'amahoro rwose wowe urabivugaho iki ibi by'imbabazi z'umukuru w'igihugu ku banyororo bamwe na bamwe
nikore ibyo bice ndabivuga ko ubwa mbere ndabishima cyane kandi biri mu mico y'abarundi abarundi bamwe batanga imbabazi cyane hanyuma rero umukuru w'igihugu cyacu nawe rero aza arengeje kandi nshashima cyane kuko ukuntu yabonye ko bibereye akabagirira imbabazi nkasaba kandi ko yobandanya agirira imbabazi n'abandi cyane cyane abo banyepolitike bahunze bagiye bakoze ibibi byinshi mu gihugu na cyane cyane abo bagumurwa rukaruta mu mabarabara rukacurira ibintu n'abantu abo bishoboka bakababarira kugira bitaba ibiganiro abagombye guhirika ubutegetsi nabo bagashyirwa imbere y'ubutungane inka ikabakubita mu gahanga
ye Yves urakoze
yego murakoze cyane
kuri telefone dufite Gilbert
wiriwe
neza
niwe cyane
nuko urabivugaho iki
jewe n'ukuri icyo nabivuga ko nuko ahubwo twashinga umukuru w'igihugu ku bintu akora yamayerekanye ubuhizi niwe n'imbabazi yamayerekanye biraboneka yuko afite umutima w'ikikongwe gusa mugabo yindi komantere ikindi kintu notanga ibyo nyine bivuga mu Kirundi hari uwo yaje kuvuga avuga ngo abo bantu baje gupfungurwa ngo baracunge ngo niba bafite iyo baja ngo barabinge ngo baceho ngo bomoka ngo bagende sinumva yuko woza wogira ikigongo umuntu amukasha uza guhindukira ukaza kumuhiga umugira nabi umuntu izina ryiwe ryanjanye gusa ntagiye sinashoboye kurifata mugabo icyo bakagenda araba amenye yuko ibyo yiyumvira kuri leta y'u Burundi katari byo na gatoya ahubwo ndumva ari mu bantu bagomba guhungabanya umutekano ubwo w'igihugu agomba kugumura abanyagihugu ibyo je nibyo navuga ama rero Nkurunziza yerekanye ubutwari bwiwe kandi azoguma bwerekana ibihe byose
yego urakoze cyane Gilbert
namwe murakoze cyane
ijwi rya Amerika duhamagare na Hakizimana Hakizimana we uhiriwe neza
ndakumva
yego n'amahoro natwe icyiyumviro cyawe rero
ntangwe bishimiye ne bishye kuvuga nawe tumasikamirindi kuje Amerika
nuko rero warakoze Thomas Kamirindi nabo bariko baravugana mukanya turasozera ariko imbere yuko duhana gahindukira ndabibutse ko intara ya Bubanza ivugwamo inzara iri kwirahekura imiryango abatari bake bariko baromoka basiga abana kugira ngo ntibabagwe mu maso abagera kuri 12 niwe bamaze gupfa kubera iyo nzara imiryango 3000 muri rusangi nayo yugarijwe niyo nzara mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze na Alimas Fatuma Kalala yashikanye amaju yacu ngaho iwanyu tubatumiriye gusubira gukurikira amakuru yacu aza kuba igihe mu isaha imwe muhereye kuri uno mwanya tugeze ko ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda.